Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwana masechuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa kabiri mu gitondo itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2014 kuri micro muri iki gitondo mwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibi byaha ukekwaho urabyemera cyangwa ntago byemera?
Ndabyemera.
Okay.
Uwo n'umucamanza abaza Kizito Mihigo na Mihigo amusubiza muri sentare y'intango ya Kaciru. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye muri iki gitondo turayigaruka ko mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Edi Gwema. Waramutse neza Edi.
Urakoze cyane Fideli Niyongabo. Amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo aribanda ku gihugu cy'u Burundi. Muri iki gihugu amakuru yumvikanye muri iri joro ryashize nayo umwotsi mwinshi wagaragaye ku cicaro cya banki nkuru y'igihugu kiri Bujumbura. Amaradiyo n'ibinyamakuru byinshi muri icyo gihugu bikaba byahise bitangaza ko iyo banki yibasiwe n'inkongi y'umuriro, dore ko hatarashira igihe kinini isoko rikuru rya Bujumbura rihuye n'icyo kibazo. Mu kiganiro nagiranye na guverineri wa banki nkuru y'u Burundi Bwana Jean Kiza, yahakanya ayo makuru yuko banki yibasiwe n'umuriro, avuga ko umwotsi wagaragaye ari uw'inoti zishaje batwikaga.
Nta muriro wabaye mu ibanki nkuru y'igihugu cyangwa mu micungararo yayo. Ibyo abantu bavuga nta wuzi ingene amaradiyo yabifashe, ingene yabishoboye kubitangaza, ariko cyabonetse nuko ku murango twaturiye ari amanota ashaje nkuko twama tubikora kugira ntashobore kubandanya atembera mu banyagihugu. Hanyuma rero twibaza yuko umwotsi wabonye muri susore hariya muri biriya byumba byo biri mu kuzimu uba waciye mu mbavu icyuma gisanzwe giturira ayo manoti. Nibo rero bashoboye gutera ubwoba ngira ngo abari ku izamu, mu gihe rero bariko barahanahana iyo nkuru hashobora kuba hari amaradiyo yabyumvise yaca abishyira mu banyagihugu. Ariko icyagiye kiboneka nta mucanwa wabonetse, wari uwo mwotsi gusa ukaba wanaheze nta wuriye ubu muri banki.
Umuntu yakwibaza ese iki ni igikorwa musanzwe mukora ubundi mubikora ko nta kibazo nk'iki kigeze kiba?
Urabone hari igihe nka ziriya nzira mwotsi ucamo zishobora kuba zishaje, hakaba rero ariho haciye uwo mwotsi mukeyi. Naho ibindi tuma tubikora misi yose, umunsi niho gusa habonetse uwo mwotsi.
Amakuru twarimo twumva ku maradiyo atandukanye aho i Burundi, hari abavuga ko hari hashize iminsi hari igihuha cy'uko Banki Nasiyonali y'u Burundi ishobora kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Ibi bintu mwabinyomoza cyangwa mukabyemeza?
Jewe ubwanje nk'umuyobozi mukuru wa banki ntacyo nari bwumve. Agiye kubyumva umunsi ari uko nyine ngira babonye uwo mwotsi n'amaradiyo akabivuga, ariko jewe ubwanje ntacyo gihuha ntacyo nari bwumve.
Ese ubu ngubu kuri banki hifashe hate uyu munsi abakozi ba banki nasiyonali bazajya ku kazi?
Bazajya ku kazi kubera nta ngorane n'imwe hari, nta na kimwe cyabuza ko baje ku kazi, kuko na jeneho narindi hariho n'abandi bakozi nabo dukora nabo batari bake, niho bari bari babonye ko atangorane n'imwe hari, ntacyo tuma rero abakozi badatonda.
Amafoto twabonaga yagaragazaga abantu benshi baje kureba cyangwa se gushungera aho ngaho kuri banki, abo bantu bamaze kuhava?
Hari abahavuye, hariho n'abaguma barondera inkuru ngira ngo nk'abamenyesha makuru, ariko benshi batashe. Ko namwe murumva bavuze bati banki nkuru y'igihugu irahiye, bazi yuko ata minsi myinshi yari iheze izo kugera Bujumbura ihiye, kandi ikaba itari kure ya banki nkuru y'igihugu. Bashobora kuba bagize umutima uhagaze baca baza kuraba ko byo ari byo kugira babyibonere inkuru y'imva, ariko batashe benshi.
Ubutumwa mwageza ku banyagihugu b'i Burundi mubahumuriza n'ubuhe?
Abanyagihugu nuko bahumura kubera nta sanganya ryabaye ryotuma bagira ubwoba, kandi banki nkuru y'igihugu iracungerewe neza, ifite n'ibyuma bigezweho ijanye na security kuburyo atangorane zategereza kuba banki nkuru yacungerewe cyane kuburyo ata kintu na kimwe cyatuma abanyagihugu bagira ubwoba cyane bagira umutima wadatse.
Iki gikorwa ubundi mu gikora kangahe?
Bivana n'ingene nagiyaraza ariko kirakogwa nk'arimo mu nduzi bibiri.
Gana Jean Chiza, guverineri wa banki nkuru y'u Burundi, turagushimiye cyane.
Murakoze cyane namwe.
Hagataho umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta, Bwana Gabriel Rufyiri, yatubwiye ko batishimiye uburyo leta yifashe muri icyo kibazo, dore ko abaturage batuye umujyi wa Bujumbura basa nk'abahahamutse kubera ibibazo by'imiriro n'ibindi biza.
Ikintu rero twakuye mu kicigwa nuko abanyagihugu b'abarundi ubwa mbere barahamutse, baramaze guhamuka umutima baravye ingene iso nkuru ya Bujumbura yahiye, bakaraba ingene umwuzurira wabatwaye ibintu n'abantu, hanyuma bakababona ingene ivyo bintu byose ingene leta yagumye ivyifatamwo, umuntu abona neza yuko hariho ikibazo. Abiso nkuru ya Bujumbura yahiye uno munsi abantu bacafise ibikomere cyabyo baracari mwibara abantu bose baragira hano hamwe baje. Abo bantu bose n'ubu imitima yabo abitwa ko barokotse imitima yabo n'ubu ntasubira mu munda bumvise rongo banki y'igihugu nayo ngo irahiye. Murumva yuko by'ukuri byategerezwa abanyagihugu batezwa kugira umutima uhagaze, mugabe ikintu cyari gikwiye nka leta nuko bitari gushoboka ko abategetsi bava hajya batabwiye ijambo abanyagihugu bari hajya, ibyo ntibyari gukunda mugabo babigize.
Bwana Rufyiri, hari amaradiyo yakomeje kuvuga ko hari igihuha cyari kimaze iminsi mu banyagihugu cyangwa se aho i Bujumbura ko iyo banki ishobora kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Iki gihuha wowe wigeze cyumva?
Ibyo bintu byaravuzwe babivuga mugabo urumva twebwe ntidushije gukuragiza ibihuha. Hariho inzego z'igihugu zihembwa amafaranga y'abanyagihugu zitegerezwa kwegeranya amakuru yose ava hariya na hariya, leta niyitegerezwa kuvuga iti iyi nkuru n'igihuha cyangwa isigihuha, magabe ibyo bintu byari bimaze nk'indwi zirenga zitatu biko biravugwa. Nico gituma cyahamuye n'abantu ko abantu bari bamaze iminsi babivuga mu vungo sho bavuga ngo rega ngo banki y'igihugu ngo baravuga hari amakuru ava ko bazoyiturira. Mugabo urumva usanze umuntu umwe hariya bari ko baravuga ibyo biragoye kuko abarundi bavuga byinshi cyane cyane mu gihe twebwe tufise umuco wo kumviriza cyane, ugashusanga rero ibivugo byose nta muntu rusha bijyako. Leta iteza kwegeranya amakuru yose ikavuga iti hari ibi nibi 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 biriko biravugwa, mugabo ndashobora kwemeza neza yuko ibyo byari bimaze antuka ni hafi nk'ibyo zitatu biriko biravugwa. Naho rero twavuga tuti ntibyumvikana igihe ibintu nk'ibyo bivugwa hanyuma abantu bakabifata minenerwa. Nk'ubu kizimyamwoto zose zirayeho, na kizimyamwoto yahora irarahaje, banki yose ikikujwe n'abapolisi n'abasirikare hose umengo yatewe, umwose n'uburi kurafumba. Abanyagihugu ntibigeze baba, nta muntu umwe yigeze babwira ngo nibagende. None wumva abanyagihugu bubura umutima uhagaze gutya? Mugabo twebwe kugira ngo amaradiyo aba ari ngaho, abantu bose bari ngaho, habure communication, abantu babure ijambo. Ibyo bintu mumva bitagoye kandi bikaba kenshi.
Bwana Gabriel Rufyiri, umuyobozi wa Olcome, ishyirahamwe rirwanya ruswa no gusesagura umutungo w'igihugu, turagushimiye cyane kuri iki kiganiro duhaye.
Murakoze cyane namwe, mugire iteka.
Urakoze Edi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu ni umwanya w'inkuru nyamukuru. karere k'ibiyaga binini duhere mu Burundi aho Leonce Ngendakumana ayoboye umugambwe sawanya Frode Bunurunani ADC Kibiri yasubiye kurengutswa imbere y'icariho cy'umucamanza mukuru wa Republika muri meri ya Bujumbura yagirizwa n'umugambwe CNDD-FDD ko yabeshe mu ikete yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ubutegetsi buriko burategura iho nyabwoko rifatiye ku vyiyumviro vya politiki. Ni nkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuva isa 3:35 gushikisa 8 n'igice Leonce Ngendakumana arongo ya DC Kibiri ari kumwe n'umushingwamanza wiwe François Nyamoya baburanye n'abashingwamanza w'umugambwe CNDD-FDD bari kumwe n'umushingwamanza wi Radio Rema FM. Uwo arongo runani ya DC Kibiri yagirizwa kuba yarabeshe miketi yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon avuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burategura iho nyabwoko rifatiye ku vyumviro vya politike ko ni Radio Rema FM ari radio y'umugambwe CNDD-FDD bafatiye ku kugene bashikiriza makuru. Nare yaciye batuma ivyemezo kuvyo bagirize Radio Rema FM muri zo mburano mbere basabwe n'amajwi ya Radio Milicoline yo mu gihugu cy'u Rwanda Leonce Ngendakumana yagereranije muri iryo kete na Radio Rema FM mu Burundi. Maître François Nyamoya
mwarimo ibyo bavuze mu radio munashaka kubirondera akavyerekana mbere na procureur yaciye adutuma ati none mwozana ayo majwi ya Rema FM aho ishikiriza ibiganiro canka makuru bora guteranye mukatongera mukatuzanira amajwi yeje radio y'Rwanda RTLM kuko muvuga yuko hari ibintu bisa bishobora kuzana intambara umuntu akabibona byerekeye imbonera kure navyo kwavuga ko zigenza nk'ama milice kumwe bavuga mu France amasana amwe yo twa tuna ya fiswa yazanye mbwa nayo nyene tuzoyashikiriza kuko nta utabizi ko bahora bambara inyambaro z'igisirikare cyangwa z'igipolisi bakagira imyimerezo amakarashishi.
Naho Maître François Nyamoya avuga ko bafise ivyemezo Alexis Ngeshimana we avuga ku ruhande rwa Radio Rema FM yemeza ko ivyo Leonce Ngendakumana abagiriza atari byo kuko nawe yiyemereye gusaba ikigongwe imbere y'icariho cy'umushikiriza manza.
Ino munsi yemeye ubwiwe gusaba ikigongwe kuri bimwe mu byo yanditse ko Radio Rema FM ari ya CNDD-FDD kugira ngo ashobore kumvisha abo yari yandikiye yuko iyo radio ya CNDD-FDD biri kumwe n'imbonera kure n'ubutegetsi bw'umugambi CNDD-FDD ko boba bari ko bategura ikogwa ry'ivyaha bishobora kuba ivyaha vya genocide. Ivyo navyo twebwe twamye dusaba yuko atanga ivyemezo n'imvira mugabo yuko atagazoronka kuko yari yemeye ko bitanga ino munsi akaba atabitanze ari nacyo gituma tuvuga tuti ku munsi wa gatanu natabitanga mushikiriza manza yoca idarutsa igashira idosiye imbere ya sentare kugira ngo nkumbure sentare icurubanza birangiye.
Nayo Chauvin umugwengezo avugira urunani ya DC Kibiri abonako ibiriko birakogwa ari gutoteza abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kandi niterabwoba kugira ibitagenda neza muri iki gihe hegereye amatora nibivugwe.
Nta imisiguro tubiha muri kino kiringo igihugu cyacu cyariko kirashaka gutegura amatora bisiguri bifise isiguro kwanza ya amatora gutera ubwoba abanyamigambwe gutera ubwoba imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi ADC kugira ntagire numwe yubahuka gucira hasi bitariko biragenda neza mu gihugu cyacu. Bashaka rero ko hazogire aho nakantu twogendera ko twokorera ko nakantu kugira tuti niko dusigaranye kugira tuje mu matora basange bakadenduye hanyuma nkuko babipanze bace bisanga ari bonyene mu matora yo mwaka w'2015.
Si Leonce Ngendakumana gusa yarengukijwe kuri ico kibazo citegurwa ry'onyabwoko rifatiye ku vyumviro vya politike bivugwa ko ririko rategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'abamenyesha makuru b'amaradiyo abiri yigenga hano mu gisagara ca Bujumbura barengukijwe imbere y'ubutungane mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru Alexis Ngeshimana akorera RSF Bonesha FM na Eroge Niyonzima akorera Radio RPA bagirizwa kuba barateye ubwoba abanyagihugu bakambika ibara umukenguzi amateka Yuvenal Habyarimana arongoye umugambwe CNDD-FDD aho bashikirije inkuru ijanye n'itangwa ry'ibigwanisho kugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD. Izo manza zose nta na rumwe rwaraye rurangiye. Leonce Ngendakumana azosubira kurenguka ku munsi wa gatanu azanye ivyemezo nayo abamenyesha makuru babiri bari mu ntara ya Bubanza bazosubira kurenguka imbere y'ubutungane ku munsi wa kane. I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturunga ikiri vyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresi radio yacu VOA. Ku yindi nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini muri sentare y'intango ya Kaciru ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali, umucuraranzi Mihigo Kizito yemeye ivyaha vyose vyo guhungabanya umutekano w'igihugu ubushikiriza manza umwagiriza. Asumta Kaboyi irakurikiranye iyi nkuru.
Kizito Mihigo na bagenzi be batatu bambaye amapingu ku maboko barinzwe cyane bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru. Basaga nk'abadafite ubwoba barebye mu maso. Hari abaturage benshi n'abanyamakuru baje gukurikirana urubanza. Basomewe ibyaha baregwa uko ari bine birimo icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, icyaha cy'ubugambanyi no kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, ubufatanyacyaha ku cyaha cy'iterabwoba n'icyaha cy'ubugambanyi. Kuri Kizito Mihigo we anakurikiranwaho ikindi cyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. Umucamanza yabajije buri muburanyi niba yemera ibyaha aregwa. Kizito wenyine niwe wemeye ibyaha aregwa byose.
Ibi byaha ukekwaho urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera?
Ndabyemera.
Okay. Witeguye kuburana cyangwa hari ikindi kibazo ufite?
Nari mfite umuntu umuburanira, umwunganira mu mategeko, avoka. Nari nawe twajyanye umushinja cyaha. Ariko umunsi mbere ya saa sita yavuze ko abivuyemo adashobora gukomeza kunyunganira. Nagira ngo niba bishoboka, niba amategeko abyemera, mu mpakanya gato iminsi mike yo kongera ngashaka undi muntu umwunganira, noneho nzabona kuburana. Murakoze.
Abandi baburanyi barimo umunyamakuru Ntamuhanga Cassier, Jean Paul Dukuzumuremyi wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda na Nibiza Nyensi, nabo babwira urukiko ko bemera ibyaha bimwe ibindi bakabihakana. Ababuranyi barimo Kizito Mihigo, umunyamakuru Ntamuhanga Cassier, basabye urukiko kwigizayo urubanza rwabo bakazabanza gushaka ababunganira mu rukiko, kuko uwunganiraga Kizito yivanye mu rubanza rwe. Urukiko rwimuriye urubanza wa kane w'iki cyumweru. Gusa hifujwe ko kubera ubwinshi bw'abaturage bakurikirana urubanza rwabera ahantu hagari. Usibye abaturage n'abanyamakuru bari benshi, hari nabo mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda ugwego rushinzwe ibikorwa byo gutangaza makuru yemeza ko abamenyesha makuru batatu bahunze igihugu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaravuganye n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ibiyaga Binini n'ikinyamakuru The Great Lakes Voice, Robert Mugabe, asobanura abo banyamakuru abaribo.
Umunyamakuru w'ikinyamakuru kiri kuri internet ni nawe nyiracyo witwa John Williams Ntwari. Aramaze igihe adari mu gihugu, ariko akajya abwira abantu bamwe yuko yagiye gutembera. Ko amakuru twashoboye kumenya ni uko yahunze, ahubwo atangiye kwidekarara muri HCR. Undi witwa Eric ukorera ikinyamakuru cyitwa Isimbi, we yagiye kubera avuga inkuru yari yanditse. Baramutumiza cyane, agira ubwoba aragenda. Undi witwa Gatera Stanley akaba ari we nyiri ikinyamakuru cyitwa Umusingi, cyasohokaga buri cyumweru mu Rwanda.
Abanyamakuru batatu icyarimwe ni benshi, ko mushobora se kuba muganira cyane ko muhuje umwuga n'impungenge rimwe na rimwe z'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uko mwabyumvise, aba banyamakuru bahunze iki?
Na Gatera yari hari ikiganiro cyanyuze kuri Al Jazeera y'Icyongereza, bavuga kuri profile ya Perezida Kagame. Umunyamakuru wari Jazeera wakoraga ikiganiro cyitwa, wakoze ikiganiro cyanyuze icyumweru gishize cyitwa People and Power, yagikoranye na Perezida, arangije agikorana na Gatera.
Yego.
Gatera agaragaza ko yafunzwe azira umwuga we, hanyuma nibwo we yambwiye ko Perezidansi yaterefonye uwo munyamakuru wari Jazeera imubwira yuko bahaye Gatera ijambo, kandi Gatera atari umunyamakuru. None amubwira yuko afite impungenge z'umutekano we. hashize iminsi mike yatwagiye kwibuka abanyamakuru bazize genocide nibwo bahise bamufata bamurega ibyaha bya ruswa bwakeye bamurekura.
Robert Mugabe turebe
yego
nibwo yahise agenda. Abanyamakuru batatu Robert Mugabe bahunze nyuma yuko undi munyamakuru Kasine Ntamuhanga nawe kuri uyu wa mbere aribwo yagejejwe mu rukiko ashinjwa ibyaha byo kuba yahungabanya umutekano w'igihugu. Urebye aho umutekano cyangwa se ubwisanzure bw'abanyamakuru buteye bute muri iyi minsi?
Ikintu cya mbere hariho ikintu kimeze nk'ubwoba abantu bavuga yuko ngo umuntu wese wagiye uvugana n'abantu ba RNC byoroshye kumurega gushaka guhirika ubutegetsi. Urumva usanzwe twajyaga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi twabakoreshaga ama interview usibye FDLR nyine, ariko ngabo ngabo bamwe baterezaga amakuru n'abantu ba RNC cyagiye batakazaga radio yitwa Imara, bamwe muri bo niba baduhereza amakuru mbega tukayandika bya ibitagenda neza mu mashyaka yabo gutyo. Nk'uko abantu ariko urumva niba bavuga yuko buri muntu uvuga yuko wakoreshaga WhatsApp, Skype avugana n'abandi ba RNC kandi RNC ikabikora na FDL, kirango iki nicyo cyazanye ikibazo gikomeye.
Ni ikibazo gikomeye natwe nk'abanyamakuru abo bantu turabatelefona kenshi rwose tukavugana bakaduha amakuru tukagirana ibiganiro, icyo ni ikibazo.
Ni ikibazo kuko iyo abanga tuvuge nka RNC government ivuga yuko ikorana na FDL, urumva FDL bakayirega gutera ibisasu hano mu gihe wa Kigali no kwica abantu, nibyo n'ibikorwa by'iterabwoba. Gure urumva nawe kuvuga ngo uri umunyamakuru ukorana n'abaterabwoba, urumva igihano kigufi bakohereza n'imyaka 35 muri gereza mu gihe icyaha cyaba kiguhamye. Kandi wari umunyamakuru wavuganaga n'abantu baguha amakuru ari nta bindi wari ugambye byo guhirika ubutegetsi cyangwa se kujya mu bintu by'iterabwoba. Ariko yenda bamwe babikoreye nk'ibyo bashobora kuba bahari, ariko simbamye ko ari abanyamakuru bari bafite uwo mugambi.
Ndagushimiye cyane Bwana Robert Mugabe kuba utugejejeho icyo kibazo cy'abanyamakuru batatu bahunze igihugu, ndetse n'izo mpungenge utugejejeho zibangamira abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Urakoze cyane.
Uwo yari mugenzi wacu Etienne Karekezi yavugana n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ibiyaga Binini n'ikinyamakuru The Great Lakes Voice Robert Mugabe. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Afrika yo mu Burengero biriko birabagora guhagarika ikiza cy'indwara ya Ebola itera umuriro mwinshi, indwara yandukira cyane imaze guhitana abantu barenga ijana. Amakuru ya mbere yerekeye iyi ndwara yamenyekanye muri Guine, ubu naho uwo mugera uribonekeza mu bihugu bihanye imbibe nayo muri Liberia na Sierra Leone. Muri iki gihe ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS mu mfunyafunyo y'Igifaransa ntirirafata ingingo yo gusaba ibihugu guhagarika ubudandaji hagati yabyo canke mu nzego ziraba ingenzi. Ariko kubera amakenga menshi igihugu cya Senegal gifise carugaye urubibe gisangiye na Guine mu ntumbero yo kwikingira uwo mugera. Wihweje ukungene iyi ndwara ikaze kandi n'ukungene yica, ayo makenga arumvikana. Ebola ni indwara yandukira cyane kandi nta muti ubaho wo kuyivura. Indwara ya Ebola izwi kuba yavuye mu bikoko, ihava yandukira abantu biciye mu mfungurwa cyangwa mu mazi no mu maraso yo mu mubiri. Umuntu agwaye Ebola agira umuriro mwinshi, agacika ingufu mu mubiri, akagenda aremba, agacibwamwo, akagira n'isesemwe, akanava amaraso mu nda. Muri kahise uyu mugira warigeze kwaduka mu mashamba yo hagati na hagati muri Afrika, ariko ubu nibwo bwa mbere yadutse muri Afrika yo mu Burengero aho bariko baragerageza kuyigwanya. Yamara ntibariko barayigwanya ari bonyene, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi mashyirahamwe ariko arakorana n'abakuru b'amashyirahamwe mpuzamakungu mu bikorwa byo kugwanya icyo kiza. Umugwi w'abakozi b'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kugwanya no kwirinda imigera CDC mu mfunyafunyo y'Icyongereza wavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu uje muri Guine mu gutanga ubuhinga n'impanuro z'uburyo bogwanya icyo kiza. Uwundi mugwi muto w'abahinga bava muri ivyo biro vya CDC bazoja muri Liberia gufasha ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ibiro by'Abanyamerika USAID bijejwe iterambere mu makungu byatanze imfashanyo muri Gine yo kugura laboratoire igenda yimugwa aho abantu bari ishobora gupima abantu bikekwa kuba banduye uwo mugera aho bari hose. Mu yindi mfashanyo yatanzwe na USAID, abaganga n'abakozi bariko barafasha kuvura abagwaye bararonswa ibikoresho byo kwikingira uwo mugera. Ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi buriko burakorana na Metabota Incorporated ishyiramwe rijejwe kugenduza imigera ibangamiye isi kugira rifashe mu bikorwa byo gupima iyo ndwara mu malaboratoire. Amambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu migwa mikuru y'ibihugu birimo iyo ndwara arakurikirana icyo kibazo hafi kandi USAID imaze gutanga ibihumbi 583,000 y'amadolari ibicishije mu mafaranga atangwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana ku isi UNICEF rijejwe ibikorwa byihuta kugira baronse imihana n'amavuriro muri Gine ibikoresho n'amafaranga akenewe mu gukwiragiza amakuru y'uburyo abantu bokwirinda uwo mugera. Mu kurangiza, turifatanyije mu mubabaro n'imiryango n'abagenzi babuze ababo n'abari mu bikorwa byo kugwanya uwo mugera. Mumenye ko tubiyumvira kandi tubasengera.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro byacu byo muri iki gitondo birabandanya ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mukaba mugira mutega amatwi ikiganiro gihijambo abatwumviriza. Ni mukanya gato ntimutangwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.